Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku myongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3 mu shano ko dukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe kunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cy'ubusi turagaruka ku cigiranyo cyashikijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severa kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu gihumbi 1992 ari ihonyabwoko ryakorewe Abarundi ubwoko bw'abahutu. Iyo raporo yavuye yemezwa n'inama nshingamateka. Kuva ico cegeranyo rero gishikirijwe Abarundi bo mu mashirahamwe no mu migambwe itandukanye barakivuze ko ibitari bike kandi n'ubu barabandanya. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye abagabo b'inararibonye bakurikiranye hafi politika y'u Burundi kugira ngo basangire ivyumviro n'abakunzi biradio Ijwi rya Amerika. Turabasaba ubwa mbere na mbere bagire ico bavuze kuri ya raporo bongere batubwire ibintu umwe wese muri bo abona ko ari inzira ikwiye gufatwa kugira ngo kugira Abarundi bashobore kurikuranira bafate inzira iteza imbere igihugu mu kanya. Tuzoba turi kumwe na bashingantahe batari bake, tuzoba turi kumwe na ambasadori Gamaliel Ndaruzaniye mu kanya araboneka, ndiko ndabona producteur ari kuramurondera. Tuzoba turi kumwe kandi na ambasadori Edouard Bizimana nawe nyene mu kanya araboneka, ndabona producteur akiri kuramurondera. Hanyuma mu kanya rero turaja ku muzi w'ikiganiro aho bashingantahe bose tuzoba turi kumwe na ambasadori Fred Ngoga Gatetse ashobora kuba ari ngaha ni bishobotse na ambasadori Isidore Mbayihaga harika rero mu kanya twari ko twifuje ko umucyantahe Deo Hakizimana yaba ari ngaha, ko turabona kumengo asa n'uri ko ara telefone. Reka turabe ko kwinjira mu kiganiro mu kanya. Ndasaba uturi ko turafatanya nyarutse turonderere abashitsi bacu, ndabona ariko arabikora. Hanyuma ndabona na umucyantahe Deo Hakizimana yari kuri telefone nibaza ko nawe nyine mu kanya cyashoboka acashobora kuboneka. Iyo raporo rero nkuko muyizi ni raporo yashikirijwe inama nshingamateka haraheze indwi zitari nke. Hanyuma inama nshingamateka irahava iremeza ku bwicanyi bwakozwe mu gihumbi 1972 ari ihonyabwoko ryakorewe Abarundi mu bwoko bw'abahutu. Aho rero isokeye hariho benshi bavuga ko bishobora kutuma Abarundi bacanamwo, mu gihe abandi nabo bavuga ko ahubwo bizotuma babona amakosa yakozwe muri kahize bagafata inzira yo gushira hamwe gusenyera ku mugozi umwe nk'abavukana bagashira ku ruhande ibintu byose bishobora kuza bibateranya bibatuma haba nk'ubwicanyi bwagiye baba mu myaka itandukanye mu gihumbi 1992 eka mu gihumbi 1973 eka no mu yindi myaka mu Burundi hararanzwe cyane rwose n'ubwicanyi. Ariko abashinga ntahe tuzatura turi kumwe baratubwira inzira yofatwa kugira ngo ibyabaye byose muri kahise bibe umuzira mu Burundi ntagire umuntu azosubira kwicundi amuhora ubwoko canka muhora umutumba vakoweka muhora umugambwe arimo ibyo ni bibazo n'abategetsi bashyigikiye Burundi kuri ico cegeranyo nyine n'umukuru w'igihugu akaba yaravuze ko bakoze ubwo bwicanyi ari abantu bageze mu zabukuru muri iki gihe akaba eka kubakurikira mu butungane atari cyo kintu kizoshigwa imbere cyane rwose izo rero nivyo duhaba tuganira n'abatumire bacu uyu munsi ndabona sinzi kiriko kiragorana mu vyuma hano ndabona producteur ariko yagerageza mu kanya nibaza ko tuzakubabona hanyuma ivyo nivyo tuva dushimikira ku munsi abafite ivyimviro rero namwe mwe aho muri hose haba mu Burundi mu Rwanda ikana handi aho muri kumwe nakurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mwese muterere ikibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora gutuma igihugu gitera imbere y'abanyagihugu bumvikanye bakasengera ku mugozi umwe bakareka gutesha umwanya n'ibibazo atacu bivuze byo gupfa ukuntu umuntu Imana yamuremye bashobora kuba bafise akanya ko kwitaho ibindi bikorwa by'iterambere ikaba gatera imbere bakagira uruhara mu guteza imbere igihugu cyabo reka nabo nyine bakiteza imbere ndabona rero ibintu biriko biraja mu buryo ndabona Dieudonne Cyubahiro ariko aragerageza mu kanya rero turasubira mu kanya turasubira turashobora gutangura ikiganiro cyacu sinzi ingorane afise mu byuma ariko nibaza ko mu kanya bizagushoboka hanyuma uko twabivuze abari hanze hose turazi ko bakurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika ari abantu bo mu bihugu byinshi cyane rwose muri Afrika, i Buraya eka n'ahandi hose no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose barakurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika hanyuma bakaba rero twobasaba guterera kuri iki kibazo nyamukuru ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'ukuntu abarundi muza bafata inzira iterambere bakava mu byane atacu zimaze no saba rero Sedeko bimugoye CD urashaka kuba urakina nka promo CD urashaka mukurindira ko ubabona kina ikintu kina pomere ndabona mu byuma umu producteur umunsi nibaza ko sinzi ibiriko birangira biriko ragenda ariko mukanya nibaza ko abona bashitse twatumiye leka dusubiye tubibutse ku kibazo tubaba tuguye tuvuga uyu munsi ari kibazo cerekeye ubwicanyi bw'abaye mu Burundi mu nkuko mubizi mu Burundi harabaye ubwicanyi mu bice bitandukanye mu myaka itandukanye ariko bwabaye ubwicanyi bukomeye cyane rwose bwabaye mu bwahitanye ubuzima bw'abarundi benshi hari mu 1972 hanyuma rero hakaba harabonetse harashinzwe mu rwi umurwi severa ujejwe ukuri no kurekuriranira uyo murwi rero ukaba usaba ko warashikirije icegeranyo kivuga ko ubwo bwicanyi bwabayeho nyabwoko reka rero mu kurindira turabe ko umushinga ntahe CD ari mu vyuma yogira umuntu vyuma vyamushoboke
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nkuko twabibwiye telefone zatugoye cyane gusa ariko turiko turabona bamwe bamwe twa turi kumwe na ambasaderi Hajidor Bayihaga muri aho Bayihaga.
Ego turamahoro kabisa na nisaba cyane.
Ndi murakumi ngaho Ibujumbura.
Ibujumbura n'amahoro haratekanye kabisa. Ameze neza turamahoro.
Yego me nkuko twabivuze mu kanya nkuko twari twabibwiye uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku cegeranyo cashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kumenya no kunywanisha abarundi severa nkuko mubize wa murwi barashikirije raporo ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu 1992 bwari ihonya bwoko mu nyuma bikaba byemezwa n'amashiga amateka nashaka imbere y'uko tuja ku vyumviro vyanyu kuvyerekeye icokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi baje hamwe ikan ntihagire ntizabaye muri icyo gihe byosubira kuba nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ku giti cyanyu cy'umunyapolitiki akurikiranira hafi politiki y'u Burundi mwakiriye gute iyo raporo.
Murakoze cyane twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusezera wayishikirije inama nshinga amateka na nkenguzamateka bari kumwe twarakurikiranye mu biganiro byose nyine bagiye bashikiriza ibyo batoye mu kiko bamaze iminsi bariko barakora turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemura cyangwa nk'ugushinga intaha ibyo babonye mu by'ukuri nkajye nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane. Rero Severi yavuze ko yoba yariho nyabwoko, kandi mu by'ukuri ubwira kurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje, biragaragara yuko icyo kintu cyoba cyarabaye. Gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza, kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu, kuko byinshi ntabwo twari tuzi. Twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu, ko hariho ibipimo byatewe ku bantu. Ibyo twumva kera rero twumva umenga ni bimwe by'abantu b'abanyepolitiki bafise amacakubiri bagomba guteranya Abarundi. Ariko igihe Severi itanguye kujya ku kivi igatangira kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe, hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozo z'icyo gihe zabigizemo uruhara, twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri. Ukuri iyo kwaserutse kukavugwa, haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene cyangwa icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe. Twebwe
nk'uko muwizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko ico cegeranyo kivuga ivyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma Abarundi bacanamwo ico cimvire cuko Abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiye.
Bo nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo, ariko mugabo twebwe turavye ingene uburongozi buba buhari burya Abarundi kugira bacanemo ntibashobora gucanamo gucoye ubutegetsi butabigizemo uruhara. Kuko rero tuwe turabona yuko turavye intumbero ya nyenicubahiro mukuru w'igihugu dufize uno munsi, uyu jenerali majore Evariste Ndayishimiye, urabona yuko icyo kintu asa n'uko yagihagurukiye yuko Abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ngo barabe ibyo bapfa. Rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha ahaciye hose abwira yuko Abarundi bogwana mu nda ntibasubire kubwira ibyabaye kera, ahubwo ibyashitse bimenyewe ubunyene byodufasha kubaka Uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye. Rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni, urabona ko by'amacakubiri bisa niko birahera, urabona yuko n'abanywa inzoga badisangiye atangorane kandi ibyo biriko biravugwa, urabona yuko amasengero basobanuzega babihurira, mugabo ukabona yuko wanashaka uretse ngo abanyepolitiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri. Abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo, kandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byarahejwe, ibikenewe no kumenya ukuri, hanyuma abantu bakanywana, abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma. Iyo mu gihe uburongozi bumeze gucoye, nta muntu yoca avuga yuko ibyo byoca bituma abantu basubiranamwo. Gusa icyo twakoze gusa kandi cyagenze neza, burya kubura uwawe hama ntumenye aho yahanwe, kubura uwawe ntumenye uwakwiciye, kubura uwawe ntumugandarire ntumuririye, nibaza yuko birababaga gusumba. Ubu rero nibaza yuko nibyo icyegeranyo nk'icyo gishobora kuvugwa ubwo nyine abantu barikanga. Hari n'ababa baracane kuko baba babuze ababo muri abo batari bazi iyo bari, baziye uburyo baba barahanwe n'ingene bishwe, ukabona yuko hariho abantu berekana yuko baba bahambwe babona kame murumva ari umuntu wawe umubabaro ntiworeka kuwugira mugabo uko umuririye ukamugandarira, kandi ukabona abantu bose bariko baragufasha kuguhoza bagira gute, birumvikana yuko uwo mubabaro mugabo ntiwocuvuga yuko umubabaro cubyuba yuko hoba kwihorahorana.
None ambasaderi
na buriya bwicanyi bwabaye nibaza yuko ubutegetsi butabigizemo uruhara abantu bashobora kwicara kuri mwene rya rugero.
None ambasaderi Mbayihaga, ikintu mubona cyokorwa kugira ngo iyo nzira ika uyu mutima ika ubwo butegetsi bubi muvuga bwatumye Abarundi bacanamwo bakicana ku bwinshi gutyo, kugira ngo ibyo bintu ntibize isubire kuba mu Burundi, mubona hakorwa iki? Ubutegetsi bwo gukora iki? Abanyagihugu bonyine bokora iki?
bo icyo ko kwaje ni bazako kwihukirana ko ubu mugabo hari ikintu kikibuze kuko murabona yuko ukuri kuri ko kuraje habona ko ibyabaye byanyegezwe igihe kirekire yewe ikintu coba ubwa mbere nuko abantu batokongera kugomba kubifata uko bitari ngo babiteshe agaciro ahubwo abo barabikoze bakiriho barashobora kuvuga bati twebwe turasabye umurundi ikigongo n'abarundi n'ababuzwe ibyo nibyo bigoye kuko ijambo mbabarira murabizi Frederic ku rurimi rw'umurundi ni ikintu kigoye cyane kuvuga ariko igihambaye nuko mu by'ukuri abantu bavuga bakemera amakosa bakoze bamaze kuyemera bagaheza bakayababarirwa hanyuma n'abana babo bakamenya ukuri kuko iyo umuntu akoze ikintu cyamenyekana akaguma avuga ati bambesheye bambesheye umwana we baguma ameze uko avuga ati barabesheye naka ntamubize ukuri rero muri icyo gihe si byiza nibaza yuko abantu boheza bakavuga ati twarakoze ikosa twaritumwe na banaka ntibakiriho mugabo twe tukiriho tubabarire icokorwa naco rero kintu gikurikira ni ikintu ababwiye ko kirakorwa urabona yuko ubutegetsi uno munsi buhari n'ukuri buriko buritanga uko bushobora kose kugira ngo uko kuri kwamenyekane ntiguhabwe ko byari ikindi kibi abantu ahubwo bagukorere ko kugira bubake sosiyete y'ubuntu imeze neza yewe nibaza yuko rero ari icyo gihe nibaza ko coba icyo ntibyotangura kuba impari mu gihe ibisigaye by'abantu bigaragara byabonetse byatowe ahubwo igihambaye nuko ababuze ababo leta yoheze ikabafasha kubafubana iteka nibinashobotse bakabaha umunsi wo kuri igihe cyo kugandara hanyuma bakagandukira rimwe mu bisigaye hanyuma abantu rero bagaheza bakababa hafi bakabana mu mahoro no mutekano nk'uko turiko turayibona bitwigisha mu nama canke amajambo yose wumviza n'icyubahiro ashikiriza muri kino gihe urumva yuko ahamagaza abarundi kwibagira kahise kazi kugira ngo bubake kazoza keza.
Tukivuga nyine ku vyerekeye mukuru w'igihugu yavuze ku nyuma yaho ico kigiranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico ashikirije abarundi abahumuriza.
Turabaramukije bakunzi namwe
banyamurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu Burundi ntawe bisabisana no kurondera ukwihorana mu Barundi bahuye n'ibyago ahubwo no kuvurana uwo ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bari kubamufata nk'umuntu nagira asubiye ndamenyeshe ko atamurundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu Burundi no kuvuga ko atawushobora kugwa mu nkorero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohaga bokwibisubiriza muri ico cyaha nico gituma atawogira ubwoba.
Nkuko muvyumvise ambasaderi Isidore Mbayihaga eka ndabona no mukanya tubije kuronka ambasaderi Edouard Bizimana muri aho ambasaderi Edouard Bizimana
yego mwe n'amahoro n'amahoro ndabaramukije ndaramukije abo dusangiye ikiganiro mwa byangoye ngira ngo du telefone twagoranye
ibyuma byagoranye yego ni byiza mukanya ndabasaba ambasaderi Edouard Bizimana mugire cyo mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twaduheje kumviza yashikijwe mu kuri gihugu nagomba zidombaye hagatangura tubwire ukuntu yakiriye iryo jambo aho perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye barundi ko atabwo kubwishe ka tabantu bakoze ibyaha haraheze imyaka 50 nabo nyene badafite amagara ameze neza atawo bakurikirana nashaka mubwire icyo muvuze ku icyo jambo ryashikirijwe.
Murakoze cyane ngira mwumvise ko bijyanye n'ibyo nari nkagiye gushikiriza mu by'ubutegetsi buri ko murakora nukuri murumva ayo majambo yashikirijwe n'icyo ayo makuru y'igihugu n'amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi akongera agahindukirira kubo barabikoze yuko nabone bomenya yuko igihugu kibafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuze ati nta woshira imbere yuko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze babona barisazi. Igihambaye ni uko uko bikumenyekana abantu bose bagashyira umutima mu nda, murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyine urumva ko ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati muri abanje muri abana b'igihugu, nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze birangarutse ko ubundi nawe akavuga ati nanjye nihorere ntaho twa turiko turajya. Rero jyewe iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishi twiza ryabaye ryiza cyane ku mpande zose, abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi hishe ubutegetsi bubi. Muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye kabisa, kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari ahaciye hose n'abagize leta yiwe, urabona ko bakwiragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi. Mugabo rero abantu ntibabyakira cyo kimwe, ntihabura abavuga ngo sibyo, mu gusebe bavuga ibintu bitawerekeye. Mugabo ku cyerekeye kameme mwene icyo cyaho higiye ahabona abantu ba mbere byerekeye n'abarundi bene Burundi, ndabona nibaza yuko iryo jambo muri mukaye jambo ryiza. Twamusaba mbere yuko yobandanya akagirame ingendo nyinshi gushika mu makobe no ku mitumba, agakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu, abantu babone ko ari bicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati jyewe nabigize n'uruhara ndagowe. Nukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha. Ibyo ni ijambo ryiza rindi jyewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera, ni ijambo ryiza akomeza kugenza gutya abarundi batekane hama igihugu cyubakwa.
Yego, mende bona na ambasadora Fred Ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo Ngoga, reka tugaruke kwa ambasadora Edouard Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu.
Yego, murakoze cyane. Nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko icyo abarundi bakeneye ni kubana mu mahoro, hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye. Mugabo birakenewe ko abo barakoze ibyo bintu nabo babyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza, niyo twavuga ngo byabaye byarabaye ucumenga ntago wabikoze umenga n'ibintu byikoze. Nibaza ko icyo umugwi severe wakoze hanyuma inama ishinga amategeko nayo ikayunganira ikabyemeza ni igikorwa cyiza cyane, kuko burya abakorewe ibibi barababaye, iyo hagize ababikoze nabo babyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi. Nibaza ko nacyo ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize, hanyuma abantu babane mu mahoro. Nicyo gikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza, ibyo bintu ntibizosubire, ntazogira uburota asubira kwifuza gukora ibyo bintu. Nibaza ko byofasha igihugu cyane. Ijambo ni ryiza, nibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro. Nibaza ko atanu umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza.
Ambasaderi Fred Ngoga gateretse muri aho
turaho, mwakoze kudutumira Fredi.
Yego, ndabona ku ivyuma vyatugoye mu ntanga ariko mwashoboye kuwashika, ni vyiza cyane rwose. Reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko atabwo ko bwishe mu Burundi muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu gihembwe kimwe n'1992, akaba yavuze kandi ko n'ababukoze eka bagize mu zabukuru. Hanyuma mu kanya turagurasaba mutubwire n'icyo muvuga kuri iyo raporo doga ku ijambo.
Ego, icyambere nagomba kuvuga ni gushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi, kuko n'ukuri yavuze ijambo rihumuriza Abarundi bose, kandi nka Sebarundi nibyo twari tumwiteze ko. Ikindi nuvuga gihambaye ni uko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake, nimugabo tuvuga ngo twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira. Ikindi nacyo nugomba kuvuga mu gutangura ni uko nta mujya n'imiryango mike mu Burundi, nzi imiryango mike itabuze mu bwiyimo bagiye baba mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
rero kuri cyonye twe turakenguruka cyane gose kujya mbashikirije hanyuma ikindi nacu nagomba kuvuga nuko hariho mu gushaka kukuri hariho nabantu bakoze ikiza cyane gose muri batabaye abantu nuko sindatse heza gusoma raporo neza neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakidije abandi bakabatabara abo bantu b'intwari naduka twikwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu hanyuma agatima kakabe mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo twihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma uko babyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyarimo nagomba kuvuga ni uko mu gusevere nturaheza gukora akazi kayo iyi ni intambwe imwe mugabo bagiye gukomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye baraba mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bari gusa mukaje bavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hanyuma nk'uko ambasaderi Bizimana yabivuze ababikoze bakiriho basaba ikigongwe hanyuma twubake igihugu cyacu ubundi uno munsi ndakubwije ukuri abajene benshi uri kurabumviriza barakubwira bati ego me kahise turagomba kukamenya mugabo ntikubaka kazoza icyo twamenya gusa ni uko igihambaye ni uko twese turi abarundi imbere y'uko tuba abahutu batutsi cyangwa abatwa turi abarundi kandi dushaka kuba igihugu cyacu
ego me ambasaderi Isidore Mbayihaga Fred Ngwagateretse aravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko hariho n'abantu bakoze bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu guhisha abandi mu kunyegeza abandi no mu gukiza abandi bari kubashaka kwicwa mu 1972 ku mpande zose abo bantu ku bwanyu barakwiye gashimwa
barakwiye cyane kuko urumva bakoze ibikorwa cy'ubutwari kandi mu by'ukuri nabonye yuko uyu mugwi severe nk'uko bagiye babishyikiriza urabona yuko baratohoza bakimbika gushika hasi gushika ku mutumba nyine no mu babanyi b'abantu bapfuye nibo bagenda babavuga bati naka niwe yanyegeje naka cyangwa uwarokotse bariko baramubonera ngo bamwice akavuga ati jyewe narokotse kubera naka rero ubwo rutonde rw'abantu babaye intwari bagakiza bagenzi babo bagakiza abarundi bene wabo ntibaje muri ayo mohe yuko bokwica badasanga ubwoko ndazi yuko babafise urutonde kandi babazi nibaza yuko hari icyo babatekamirije kuko nk'uko ambasaderi Fred abivuze igikorwa cya severe ntikirahera mugabo mwe nabo ni intwari kujya kwa babihome arabiguza abandi kuko nabonye iyo babimenya yuko banyegeje abo bariko barahiga bari kubicira hamwe urumva bari basa nuko bahebye ubugingo bwabo kugira bakize ubw'abandi ibyo rero bijyana n'iryo jambo rero nyine icyubahiro kw'izuba yavuze ati abarundi ntibamenye neza yuko atarwoko bwishe ahubwo hishe intwaro mbi urumva yuko rero bica byemezwa birashingiza intahe nuko hari abarundi bakingiye bagenzi babo badasangiye ubwoko kugira ntibapfe icyo rero nibaza yuko uyu mugwi severe uzotanga icegeranyo ca byose neza nibaza yuko hari ico leta canke abarundi bazohava biyumvira gukorera abo bantu b'intwari bakoze muri ivyo kuko biratera intege no kuri urunganwe ruriho ubu abantu bakamenya yuko umuntu atozira icaha atakoze canke ngo ashigikire icaha nuko categuwe n'abantu b'iwabo abantu bakamenya kurwanya ikibi aho biturutse hose ikintu ciza cane ndibaza yuko rero nibyo bamaze kumenyekana ntihabura babariri imisaya ko batabikoze nk'uko abandi babikoze ariko imbere y'amaso y'abarundi ni intwari nk'uko babivuze nibaza yuko bakuye imidari bagaheza bakabwirwa yuko bagize neza
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise munywanyi w'iradiyo yacu Marius Kwizera, muraho Marius, muratwumva? Marius Kwizera, muratwumva? Ndabona telefone yiwe itari kurakora neza, ariko reka tugaruke kwa ambasaderi Edouard Bizimana nashaka mutubwire ambassador Edouard Bizimana kubganyo kugira ngo abarundi bahindure bavuze ko igihe haba ubwicanyi uko hari intwaro mbi ariko kugira ngo ico cyumviro ntikize gisubire mu mitwe y'umurundi numwe kubganyo inzira abarundi bofata muri iki gihe nki
nibaza yuko ico tuma ibyo bintu bidasubira nuko abandi babivuze nuko abarundi bose tumenya ibyabaye hanyuma nababikoze bakamenyekana hanyuma bakabumvisha yuko ibyo bakoze bidakorwa nta kamaro byamariye igihugu uretse kubishyira mu maganya no mu marira hanyuma yuko abantu cyane cyane bakumva ko twese tugomba kubana mu gihugu cyacu ibindi nabyo ngira ngo ibindi byokorwa nibaza ko biriko birakorwa byaranakozwe mbere kuko dusubiye mu mategeko mpuzamakungu araba icyaha ihonyabwoko hari itegeko mpuzamakungu rya 1948 convention pour la protection la prévention du génocide donc abantu bagaca bafatiye kuri ibyo bagashyiraho amategeko abuza yuko ibyo bintu bitosubira amategeko azitira kuba ibyo bintu ntibibe hanyuma hakaba ibintu byose bituma icyo cyaha kitosubira kuvurwa kandi mu Burundi nibaza ko bariko barabikora turabye ibya ntuze hari urwego bashyize kurya observatoire bashyizeho yo gukinga ihonyabwoko ija muri iyo ntumbero y'iryo tegeko mpuzamakungu nibaza ko rero hanyuma nibaza kandi nuko bonaraba mbere n'ibyatumye icyo cyaha kiba icyo gikorwa kibi kiba kugira ngo abantu babigendere ko ntibakore amakosa abandi bakoze nibaza ko byobafasha nibaza ko ari ikibazo kigoye cyane gisaba inyishu nini ya gosi irondeye kure ihanitse mugabo nibaza umuntu aciye ku mayange ko muri ibyo mvuze bikeyi harimo ibyofasha simvuze ko ari byose mugabo harimo ibyofasha
Fred Ngoga gateritse kuva Burundi kukironka insinzi yo kwikukira hari ababwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye hanyuma hakaba ari abantu bavuga ko kugira ngo ibyo byose bikabigirwe mu nziro abarundi bakwiye guhindura ingendo eka ntibabone umurundi bakamubonamwo ubwoko cyane bakamubonamwo intara hariho n'abavuga ko hakwiye kuba ikintu gikomeye cyane rwose mu Cyongereza Fred bita bavuga ati paradigm shift kubwanyu hoko guki kugira ngo abarundi bavavanure n'uwo mutima wo eka urwanko n'ubwicanyi
murakoze cyane ku mijambo naguma nunganire kwanza ambasaderi Bizimana nibaza ko ikintu cya mbere aho bihera byose bihera mu miryango imuhira indero duha abana bacu ingene twigisha abana bacu icyo bari urumva hajya none nk'ubu urashobora kubona nk'umwana yagutse nko mu 1998 tuvuge ukumva reka ibintu byabo tuna batuze reka ibintu by'abwitse rwabaye kera ukavuga uti uyu mwana abikuye hehe ni ukuvuga yuko hajya ababyeyi mu rugo ingene bigisha abana babo niho hantu hambere tugomba guhera kuko hajya anye umwana umwigishije urwanko ararutwara muri sosiyete hanyuma akaguma abandaye ikindi nagomba kuvuga nacyo gihambaye mu minsi iheze twarumvise abantu bajya ku marezo sosiyo bavuta nuzeya bajya ku marezo sosiyo ku whatsapp bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ngo abamenge bavuga ibintu bidashobotse kandi mu mpande zose tugomba rero no kwiga mu Burundi kuza turahana iyo umuntu abuze ibintu bitubaka ibintu biturira kuko abo bantu baruzuye baragenda ngaho bakicara mu masaro yabo bakavuga ibintu bivuga uko ubwoko bumwe ari bubi ubundi aribwo gufuta mugabo ntagire igikorwa rero nibaza yuko nabo bantu bagira bari muri observatoire nabo nyine barakwiye gukora cyane rwose hanyuma ahandi naho hahambaye ni ku ishuri tukigisha abana bacu icyari cyo ku Murundi kera ndibuka twari dufite kuru ya sivizi nzi ko kihari mu mashuri no munsi mugabo naho nyine tukabigisha yuko n'imbere y'ukuba icyari cyo cyose tubikwanza Barundi nico gihambaye ku Burundi hanyuma iko bita byose ibyo rero niyo yuko ari ibintu byokogwa mu muryango duhere masani twigisha abana bacu yuko nta muntu mubi abaho kuri yuko ikirema cy'Imana ngomba gusonegwa igira kabiri kwiga guhana hambira gatatu naho mu mashuri kera naho arankunda dutonda kwidarapo kuko naho arumva kuko ibendera ry'igihugu rikorera duga narumva akanyamuneza ntangire ndize yuko nicyo kintu zodakana ambwiye gucaca murakoze
ego murakoze Fred Ngoga gateretse nashaka tugaruke kwa ambassadeur Isidore Mbayihaga hari abantu benshi bavuga ko ikanaho ico cegeranyo cyasohotse cy'ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajancera 72 hariho ubundi bwicanyi uhambaye cyane rwose ikabwahitanye ubundi bwoko bw'abatutsi nta wovuga ko nkuko severe yabivuze ko igikorwa kibandanya ibyo bintu bizoteba bishike ko ikanubwo bwicanyi bwose bwabaye bwihwezwe nashaka mutubwire kubwanyu mbona aho kurikira iki habaye bwicanyi bwinshi mu Burundi muri teze ko igikorwa nk'ico kizotangura vuba
bo murakoze cyane ego nkuko abarundi bose babizi murabona ko twafite amatariki adasanzwe twama twibuka yuko habaye ibara mu gihugu ariko mugiye kubiraba ni ka kagesho nyine kataba kaheze ugasanga na kabuto kabi kagiye karakura ibyo bintu by'amacakuri ugasanga birabandanije rero ubirabye ibyaraye 2022 ukagenda urabe ibyakurikiye no 1993 n'ahandi warabona yuko bigenda bihererekanwa mugabo ugasanga n'abantu basa n'uko ari bamwe mugabo bakabyinjizamo abantu ye nibaza yuko rero ikintu gihambaye nuko burya icyaha cya kabiri ntigifuta icya mbere nibaza yuko ibyabaye gushika uno munsi tugeze mu kindi gice mu kindi kiringo cyo kumenya ukuri ku byabaye byose rero nibaza yuko abarundi yuko bokwizera umugwi washyizweho na leta y'u Burundi severe ukabandanya akazi kawo abarundi bose bakamenya ukuri kw'ibyabaye mugabo urabona ko bahereye hariya 2022 ababivuga rero bagaca bavuga ngo n'inyuma yabo harabaye ibindi numva ntibari guhera inyuma badatanguye hambere ikintu cya mbere ni uhanura abantu bokwirinda iki kintu cyabonetse ngaha mu gihugu cyacu cerekeyeho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu abantu bareke kugifite nako bongera bavuga imvugo yo gutoneka abantu babuze kuko ibyo babyita gushinyagura mu Kirundi iyo umuntu yabuze nubwo w'umwanka hariho ukuntu witwara imbere yiwe rero nkabona yuko abantu borindira ibintu biri ko biraba ukuri kugaragara bakakwemera hanyuma bakazorindira ibyo Seveni bandanye ikora n'abimaze kugaragara tugaheza tukabona by'ukuri nyine byagiye biragenda umuntu wese akemanga icyo yakoze nimba ari yarabaye muri ibyo bibi byakozwe agaheza agasaba imbabazi kuko nicyo abarundi bamurondera ko hanyuma akirinda kongera kudoba ni ukuvuga bagaheza bakiha intumbero bakarahira bakarenga yuko icyo kintu kitazosubira mu gihugu kandi mu by'ukuri ndiko ndabiraba jewe ndi mu Burundi ni ukuri uraba intumbero ya leta ifite ukaraba amajyama shiwanyu cyo ari mukuru w'igihugu ukaraba intumwa ziwe aho duciye mu gihugu hose ibyo bavuga baravuga bati akabaye karabaye mugabo twirinde ntidusubize amaso inyuma ngo tuvuge gukora amakosa nk'abantu bakoze rero nagomba yuko leta kugira idufashe narumvise na Februari yarabisabye yoraba igashyiraho itegeko ryihaniza abantu gushinyagurira abantu babuze yaba babuze mu 2022 yaba babuze mu biringo bitiriko biratohozwamo abantu basomere icyo kintu babona ahubwo yuko ibara ryaguye mu gihugu hanyuma bagitinye kuko babandanye babifite natako nibimwe bibyara bya bindi kumenga nta cyabaye umenga abantu bapfuye nta kibazo kihari kandi cyarabaye rero birababaza abantu ku mutima mu gihe abantu boguma babashinyaguye bavuga yuko ibyo Fevere yavuze atari byo kandi ibigaragara biri ngaho bisigarira by'amamiliyoni y'abantu biri ngaho bitarafunga mu bifuwa n'iteka kuvuga yuko abarundi tukiri mu gihe cyo kugandara turagandaye rero muri icyo gihe rero abanye politike cyangwa abandi bavuga ko ibindi bintu biyubare kuko leta nayo twagoma no kuyisaba yuko bizoheze gashinga umunsi cyangwa ikiringo cy'uko ababuze bofu abantu babo iteka leta ikabishyira mu buryo hanyuma hakaba igihe cyo guhora nimba ari ukubibuka cyangwa iki kubira uyu munsi ube kirazira mu gihugu bantu bavuga bati imoso ibintu byabaye ntibigasubire nk'uko Fred yari abivuze abantu banabibwira abana bati ibyabaye mu gihugu ni ishyano nimudobije ko mukundane mugendane mugabo mwirinda yuko musubiza amaso inyuma murakoze
urukundo ni ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirere mu Kinyarwanda turi kumwe na Norbert Ndikumana mwiriwe neza
halo
mwiriwe neza Ndikumana muri hehe muri hehe
ndi Bujumbura
yego murafite ikibazo mubaza abashitsi turi kumwe abatumire turi ko tuvuga cyane cyane ku kuri raporo y'umurwi severe ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu 1972 mu Burundi ari ho nyabwoko duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
ya ahamini cyo kibazo ahubwo je n'interarano y'uwanje
yego
abarundi twadukwiye gufuka matugasaba ikigongo imbabazi kuko ibintu byabaye birateye n'isoni babye bajya abantu bishwe atacu babwira babye ko bavutse birateye n'isoni bakwiye gufata kandi tugasaba imbabazi kuko birateye n'isoni ntaworeka kuvuga ko atariho nyabwoko kuko n'ababikoze bo nyine bamwe baracyahari barabyemerera ibyo bakoze ahubwo dukwiye gushyigikira ujya mu gisederi na leta y'u Burundi bariko badushirira kuri ahabona
murakoze na Robert Ndikumana reka tugaruke kwa ambassadeur Fred Ngoga gateretse ndabona mwari musakanye gatoya ariko mushobora kugenda mwishyura iki kibazo cishuwe nabandi ku byereke bwicanye bwabaye mu bindi bihe Fred mubona aho kurikira iki nama
murakoze cyane Fred giye kintu nibaza gihambaye abarundi twadukiye kwemera nuko nta murundi navuze nkitangura nti n'imiryango mike nzi mu Burundi itabuze naba maringa hari cyo kutuganira rwose bose barafite umuntu babuze mu gwimo gwa sanduze cyangwa 2022 gwimo bivyakurikiye tukamenya yuko umugani w'uyo muntu yaraje kuvuga ati dusaba imbabazi cyo kumavi igihambaye nuko tumenya yuko abarundi twarakodishano hanyuma dufate tuhigireho isomo hama twigisha urukundo abana bacu hama twabwiye gucaca mugabo ikintu kinagomba guhanura kandi gihambaye kugira ngo abantu ntibazocanemo cyuko turondera ukuri kutwubaka ikintu nagomba guhanura nagomba gusaba uyu mugabo severe i ukuntu bashikiriza ibyatowe ibyo bita communication bagire communication bayirabe neza bayisuzume kugira ngo ntihabone umenga bariko barondera ukuri gusa bamwe abandi bariko barondera ukuri kuko akona kanenge nabonye kandi twarabiganiriye na bamwe muri bo ndababwira nti ndazi yuko muri kumurondera ukuri mugabo muragaba ntimuzobwire nk'uko umenga mwaba mukumuronderera gusa ukuri bamwe abandi mukora murabaronderera ukuri kuko igihugu cyacu nibaza yuko gikeneye kumenya ukuri nyine byagenze kandi tukamenya ishyano ryakozwe nk'uko bose ariko barabivuga hanyuma tukabisezera burundu ni ukuri turakwiye kujya ku mazi njye ndakubwiza ukuri ga Fredi nkiyo numbitse umugani wa ambasaderi Mbayaga iyo numbitse abantu batemera ishyano ryakozwe muri 2022 birambabaza cyane rwose kuko mvuga nti utemeye ko ishyano ryakozwe muri 2022 wewe ukomera gute ko ayandi mashyara atakorewe urabye nk'uno munsi ngira ndabivuge ngaha nyuma nari ndakurusoke kenshi hari abavuga bati harabaye jenoside y'abatutsi wagenda kubabwira uti harabaye jenoside y'abahutu ntibabyemere abandi bakavuga ati harabaye jenoside y'abahutu wabaze uti harabaye jenoside y'abatutsi ati ntibabyemere bagacyagomba kubyitira ukundi ukamenga nta bantu bapfuye ukamenga nta bantu bishwe n'abagomba kubakingira urumva ako kazi k'agatima kabi niko tugomba kuvamo tukamenya yuko twakoze amabi nk'abarundi tukahigira hama tukubaka tugatera imbere nibyo rero nashaka kubagushikiriza
murakoze ambasaderi Fred Ngoga gateretse ambasaderi Edouard Bizimana namwe kuri ico cimviro gishikirizwa n'abarundi batari bake ko n'ubwicanyi bwabaye ahandi bukwiye bwonyine gushigwa habona ni cimviro kandi ni umugambi Severe watangaje kuzobandanya mwebwe mubivuga kwiki
yego murakoze cyane nagomba mbanze mvuge yuko twokumvikana neza kuko turazi iby'amategeko mpuzamakungu avuga ku bijanye na nihonyabwoko amategeko y'ibihugu avuga kuri ico caha ni ukuvuga yuko ubwicanyi bwose ntibwitwa ihonyabwoko ico tucumvikaneko kuvuga rero yuko hari ibyabaye 72 bindi 93 uko byose bishobora kuba ari bimwe ibyo jewe sinibaza ko twobifata gutyo kuko ibyabaye bamaze kugira gutohoza byo 72 93 birabonekaho nta gushidikanya ni ihonya bwoko ryarabaye turavye ingene isigurwa mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'igihugu ibyo byarabayeho nta guharira na gatoya hanyuma ibindi nabyo byabaye mu nyuma turindire mu gwishaze nabo ubandanye ukore icyo uzoshikiriza tuzocumba hanyuma babuze bati byagenze gutya bazoba bafise ibyemezo ngira ngo abarundi bazogira icyo babivuze ko igikuru rero ni uko abantu ubwicanyi butobanda butosubira kugira ngo igihugu gitekane hamwe twubake igihugu cyacu kuko urumva igihe tuguma turyana turwana twicana igihugu gitera gisubira inyuma hanyuma tuzogitabagura nta uzoza kutubaka nicyo nashaka kuvuga kuri ibyo mugabo abantu bashidikanye 72 93 iyo niho nyabwoko abantu bariko barabiharira nabo mu bisanzwe niho batuma abantu bagira imitima mubi kuko umengo bariko barabishina ko umengo ntacabaye umengo n'ejo bosubira n'ukuri icyo kintu abantu barakwiye kuciyubara cyane rwose
reka tugaruke kwa ambasaderi Isidore Mbayihaga mwavuze ko kenshi na kenshi iyo abanyagihugu bacanye umwe bakicana ku bwinshi biba biva ku butegetsi bubi ikintu eka ubutumwa mwuhanka abatetsi muri iki gihe haba mukuru w'igihugu canke haba abafasha biwe eka ku nzego zose gushika ku batetsi bato bato ku mitumba ubutumwa mwutanga ni nk'ubu
ubutumwa twotanga basa nuko bamaze kubyihabo nyene kuko murabona yuko kuri ko kuri kurasero kiriko biraba barafise umutima nyene w'uko bobwira aragisigaye yuko mu byukuri ibyo barajyaguye tosubira kugwa abantu bonye bana bagafatana mu nda umuntu akamenya ko atari bana akabamwiciye ahubwo ari ubutegetsi bubi bwari buhari icyo gihe abantu bakumva yuko naka atokwambara isura y'umunyakibi cyangwa y'umwicanyi mu cyaha atakoze ibyo rero twobasaba yuko mubibandanya cyane hanyuma bakayigisha abantu kuva hasi ku mitumba gushika hejuru hanyuma ikindi nacyo n'abanyepolitike bo nyine cyane cyane abo mpanumva bo yuko usanga bavuga muri opozisiyo bakaraba bakiyopoza mu bindi byose by'amaprogramme y'igihugu mugabo ikintu cyerekeye amaraso y'abarundi ya FFC iyo nyabwoko y'ubwoko bw'abahutu byabaye bakirinda kugira ngo ntibavuge imvugo idasa n'iyo turiko turumva na indongozi dufise kandi dushyigikiye iki kibazo kikaba icy'abarundi bose icya kabiri nuko boraba yuko abarundi bogira igihe leta ikabafasha kuko genda nguma mvuga umuntu yabuze umuntu kuva muri iriya myaka akaba atari bwigere amenya ibyo ari byo ashobora kuba atazi n'uko yapfuye ngo yavuga ati yarahunze sinzi iyo yagiye ni ikintu gishasha kiba kimukoze ku mutima baba bakeneye kugira baronke umwanya w'uko bogandara barire bareke mugabo tukabona yuko nk'uko uwo mwambasaderi turiho turavuga bibude ni ukuri ibi bintu kubifata ukabiguha utariko kandi ukuri kugaragara biba bisa n'ukuri kurongera komora igikomere cyane ko kirakira ku mitima y'abantu babuze abantu birinde bareke iyo nyabwoko ryarabaye biragaragara kuko ibintu biraboneka n'ibintu bigaragara n'umwana abona
yego masogona make tukiri kumwe bwa ambasaderi wa Isidore Mbayihaga akama mwotera abarundi nako muri rusange naka kugira ngo eka bunge umwe batsimbataze amahoro umutekano n'iterambere mu kanya gato cy'icangozi amasogonda 30
ego me akamo notera bene wacu babarundi nuko akahise twokwakiriho kabaye hanyuma tukigaya nkuko ujya telefoni ya bude abarundi bose tukumva yuko twomaramaye kubera icyo kintu cyabaye mugabo cyane cyane ababikoze n'ubu jewe ndazi yuko nabone badashobora gukira ku mutima mu gihe batatuye bavuge bati tubabarire twe twishe hanyuma basaba ikigongo barundi n'ukuri genda yuko nunda cyabyiteze abantu bakiriho ni bemange ikibi bakoze kuko bayikoze abarundi babona kandi urabona yuko abanyagihugu bamwe bari bakiriho bari icyo gihe babyemezaga bati nakana nakana bo bari imbere njye nkibaza yuko abo bega boheza bakabyemanga tugaheza icyo kitwa kivako tukaraba imbere tukuba ku Burundi buzira nyene ako kanenge n'ukwinubana sino ibyabaye byarabaye no kubyakira nta kundi bikatubera isomo tukabihagara ko tukigisha tukubaka akazoza
yego madame ambassadeur Fred Ngoga agateretse musozera akamumotera abategetsi kuva hejuru gushika ku bategetsi ku mutumba Fred Ngoga ndabona Fred Ngoga atari hari reka ariko nicyo kibazo kibaze ambassadeur Edouard Bizimana akamumotera abarundi abategetsi kuba ku mukuru w'igihugu gushaka ku bategetsi akabashikiranganje abategetsi bo mu ntara ku mitumba kugira ngo abarundi bafatane mu nda ikabatsimbataze umwe n'amahoro akamuwatera naka duga ku ijambo
yego murakoze cyane nibaza yuko nibaza ko icyo kibazo gifatiye kuri buri twariko turavuga no kuvuga yuko kugira ngo irishano ryabaye ntizosubire nibaza ko abategetsi n'abanyagihugu bose twese hamwe twokumba yuko byabaye ari bibi bitosubira hanyuma ngaruke kuri iki ambassadeur ibyo ravuze ababikoze bakaboneka bakeye kuko jewe nibuka ko hari umufasoni yafukamye imbere y'abantu arasabira ikigongwe umushinga ntawe wiwe ati ku bibi byo yarakoze byose nibaza ko n'abandi bo kubahuka simvuze ko yavuze muri ibyo mugabo na karoro yatanze ku buryo yuko abantu babikoze bavuga bati twebwe n'ukuri twarakoze ibara turasabira ikigongwe turavyemeye kugira ngo abantu ahandi ho twoca tugumumengo ni kintu cabaye hantu mu kirere cyakozwe nibintu bivuye ahandi atari abantu ico kintu nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane iyo ntambwe rero nitwayishika ko imitima izohumura ivuga iti kumbure ngira ngo n'abandi barumvise yuko ababikoze ari bibi batosubira hanyuma nibaza ikindi cobana gikorwa nuko hoba abandanya amajambo nyene nk'ayo mukuru w'igihugu yavuze yo guhumuriza abantu yo kubanywanisha kugira ngo bose basenyere ku mugozi umwe birinde ico cyose cyoza kibacanishamwo basangira kabisi n'agahiye hanyuma twubake igihugu cacu
akamumotera abarundi muri rusange kuri ico kibazo cyo gutsimbataza amahoro n'umutekano reka n'ubumwe
yego nuko nabo nyene abarundi nabivuze ko twese twoja hamwe tukubaka igihugu hamwe tukirinda ico cyose cyoza kiducanishamwo uko ari abahutu ari abatutsi ari abatwa ari n'abandi twese igihugu cyacu turagisangiye nta n'umwe azovuga ngo mwebwe siki iwanyu ngo tukivemwo abandi ngo ni iki wacu gusa twese turagisangiye kandi ntekereza kugiteza imbere kuko nitwabananje gwisambagura hariho abandi bashobora kucakira bakakigira neza kuko burya nk'uko hariyo umutama ahora akunda kuvuga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera hari abandi babona ko igihugu cacu ari igihugu gikwiye gukingirwa gifite ibintu byinshi natwe tukaguma tugifite nako tugitabagura kuko ejo nitwo bizogora nta munyamahanga azoza kutwubakira nibaza rero yuko igihe abantu nitwoba twumvikana atavyo atanjyane z'amoko zihari atankeka igihugu cacu tukiteza imbere kamera nk'ibindi
Ambassadeur Isidore Mbayihaga akajambo ka nyuma hasigaye umunota umwe
akajambo ka nyuma ni uko twotera intege leta y'u Burundi ku bintu iri kirakora kuko iri kibihagararamo neza cyane muri iki kibazo cyavutse cyo kumenya ukuri kandi mu by'ukuri tworaba tugashyigikira twese ibiriko birakorwa n'ujya mu Isevere ukuri kose bukamenyekana hanyuma abarundi bagaheza bakaraba imbere muri urugamba nyine icubahiro arimo umukuru w'igihugu wo kuvuga ati ndi komanda wo kurwanya ubukene twese tujye imbere ya inyuma yiwe tumushyigikire turwanye ubukene twibagire ibyo by'amoko nko nta nyungu byaduhaye
akanya katujanye
bubakwe bazovuga bati harabaye abagabo mu gihe kinga nuko bararengera ibyabaye
ndagushimiye ambassadeur Isidore Mbayihaga ndagushimiye nawe ambassadeur Bizimana Edouard ndagushimiye nawe ambassadeur Fred Ngoga gateretse Turashimiye kandi na banywanyi radio ijwi rya Amerika bateze amatwi ikiganiro twagize ingwara n'izivyuma mu ntango eka n'abatashoboye kuboneka ambasaderi wa Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine bashaka kuba bagize ingorane twashaka kubashimira mwese rero mu mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.